Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rose Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Waramutse Fidèle tura yahera ku mugabane wa Afrika ishiramwe mpuzamakungu ONU ririko rirasaba imiliyaridi 2.6 z'amadolari uyu mwaka amafaranga yo gufasha abanyesomaliya bangana imiliyoni 7.6. ONU ivuga ko babangamiwe n'inzara hamwe n'amapfa byatewe n'intambara iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa hamwe n'uruzuba. Adam Abdelmoula ahagarariye igisata cya ONU kijejwe imfashanyo muri Somalia yavuze ko kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa gatandatu hashobora kuzoba amafa muri Somalia mu gihe imvura itogwa. Somalia hamwe n'ibindi bihugu byo mu ihembe rya Afrika birahanzwe n'uruzuba inyuma y'imyaka 5 yikurikiranije atamvura ihaseseka. Abdelmoula yavuze ko abantu hafi miliyoni 6.4 basinzikajwe n'inzara kandi ibyo bitigiri bishobora kuzokwiyongera gushika ku miliyoni 8.3 hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka. ONU ivuga ko ibice by'igihugu bikeneye imfashanyo kurusha ibindi ari mu karere ka Baidoa na Burkaba hamwe no mu bataye ingo zabo ndetse no ku mugwa mukuru Mogadishu. Muri Afrika kandi mu burengero bwayo ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abafaransa ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ryarahagaritse ibikorwa byaryo mu turere two mu buraruko bushira uburengero bwa Burkina Faso. Muri utwo turere abitwaje ibigwanisho barishe ejo abakozi baryo babiri. MSF yavuze ko abitwaje inkoho barashe imodokari yabo yarimwo abakozi 4 hagati y'igisagara vya Dedugu na Tugane. MSF ivuga ko ikiriko iratohoza kucatumye haba ico gitero. Iryo shirahamwe ry'abagira neza b'Abafaransa riha ubuzi ibihumbi by'abasivile bateshejwe riha ubuvuzi ibihumbi by'abasivile bateshejwe ingo zabo mu gisagara cha Boucle du Muhune muri Burkina Faso. Mu kwezi kw'icyenda yari yaragabishije ko ibitigiri byinshi by'abantu bariko barahunga ibitero muri ako karere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni muri Turukiya na Somalia aho uko umwanya ugenda ariko ibitigiri by'abishwe na nyamugigima yabaye ku munsi wa mbere navyo birushiriza kwiyongera. Inyuma yaho ejo mu gatondo hatangarijwe ko abasize ubuzima bageze ku 11 ku mugoroba w'ejo nyene baraduze ubu bakaba bashitse ku 12. Ikigo kijejwe gutabara mubiza muri Turukiya cavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abakozi 96 barimwo abo mu gihugu na mvamakungu aribo bari mu bikorwa byo gutabara. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaragendeye agace kari hafi gisagara cha Gaziantep no ku rubibe bahana na Siriya hasinzikajwe kurusha handi kwirabira uko ibikorwa byo gutabara biriko biragenda. Abatabara barabandanya kubona ibitangazaho bakiriko baratora abantu bakibona abandi bakabumva bakoma amaruru basaba ubufasha ariko badashobora gukugwayo vuba kubw'ubukene bw'ibikoresho bigezweho. Ku ntambara yo mu Burusiya na Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarafashe urugendo rumushikana i Londres ejo ku munsi wa gatatu rwari rutumbereye gushimira ico gihugu ku mfashanyo za gisirikare camuhaye kugira agwanye Uburusiya. Perezida Zelensky yabwiye inama nshingamateka y'Ubwongereza ko igihugu kiriko kirajana na Ukraine mu rugamba kandi ko atankeka bazotsinda. Perezida Zelensky yarabonanye kandi n'umwami Charles ku kirimba i Buckingham Palace mu rugendo rwiwe rwa kabiri mu mahanga kuva Uburusiya bumuteye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Urugendo rwa mbere yarugize hano i Washington mu kwezi kw'12 aho yabonanye na Perezida Joe Biden ananashikiriza ijambo muri Kongere ya Amerika. Ejo ku munsi wa gatatu nyene Perezida Zelensky yarabonanye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz hari i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Ubwongereza bwabaye kimwe mu bihugu byafashe iya mbere mu gufasha icyo gihugu cya Ukraine mu bikorwa bya gisirikare. Bumaze gutanga imfashanyo y'ibigwanisho ifise agaciro k'imiliyaridi 2.5 z'amadolari. Uru rugendo rubaye mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yatangaje ko igihugu ciwe kizokwigisha abapolisi bo muri Ukraine gutwara indege z'intambara zo ku rwego rwa OTAN. Abasirikare ba Ukraine barenga 10,000 nibo baza bamaze kuronswa imyimenyerezo mu Bwongereza mu gukoresha burende Ubwongereza bwarungikiye icyo gihugu. Perezida Zelensky yasabye abashingamateka b'Ubwongereza igihe yariko arabashikiriza ijambo kumuha indege z'intambara zifise ubuhinga bwa none zizomufasha guhangana n'Uburusiya busanzwe bufise ibigwanisho bigezweho.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisuhejeje kudushikiriza. Ibiharuro vy'abahitanywe na nyamugigima yumvikanye mu ntango z'inondwi muri Siriya na Turkiya bibandanya kwiyongera. Ambasade y'u Burundi i Ankara muri Turkiya isaba Abarundi ari mu bisagara byasinzikaye ahamazu agisenyugwa n'imiyaga iyo nyamugigima kuba barabivuyemo.
Hariho bamwe mbere ubugu bashoboye gusaba ko mu kurindira ibintu byosubira mu buryo ko boba barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze ahantu hoba hatari ibibazo byinshi.
Uyo ni Ambasaderi Gerard Ikebako aserukira Uburundi muri Turikiya. Abarundi 29 bafatiwe muri Zambia. Igipolisi cy'ico gihugu cyatangaje ko abo Barundi bari binjiye mu buryo bunyuranye n'amategeko kandi bari ko baja mu bihugu bya Afrika y'Epfo na Zimbabwe. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Ekibiyaga binini. Abarundi 29 bafatiwe muri Zambia. Igipolisi cy'ico gihugu cyatangaje ko abo Barundi bari binjiye mu buryo bunyuranye n'amategeko kandi bari ko baja mu bihugu bya Afrika y'Epfo na Zimbabwe. Pierre Claver niyo nkuru araduha idonido kuri iyi nkuru.
Igipolisi cya Zambia cyabwiye ibinyamakuru bikorera muri ico gihugu ko umukwabo wo kurondera abatagira ibyangombwa wakozwe n'igipolisi gifadikanije n'abacungera imbibe ariwo watumye Abarundi 29 batabwa muri yompi. Igipolisi kivuga ko binjiye muri ico gihugu mu kwezi guheze kwa mbere maze binyegeza mu bice bitandukanye by'igihugu harimo n'umugwa mukuru Lusaka. Josephine Malambo n'umuvugizi w'igipolisi kijejwe imbibe muri Zambia.
Police alerted officers from the Department of Immigration.
Atigi polisi cahawe inkuru n'abajejwe imbibe ko hari abantu binjiye baciye mu gyahumye inzego zibijejwe abandi bidakurikije amategeko. Hati yakugwa iperereza maze abantu 29 byikekwa ko ari Abarundi barafashwe. Bagizwe na 12 bafise impapuro z'inzira z'u Burundi, 13 bakoresheje iza Tanzania, ariko twamenye ko ari Abarundi hamwe n'abandi 4 batagira icangombwa na kimwe. Bagizwe n'abagabo n'abagore imyaka yabo iri hagati ya 10 na 40. Bavuga ko bariko bararengana baja mu bindi bihugu nka Zimbabwe na Afrika y'Epfo. Ubu barafunzwe ku mvuzo y'andi matohoza.
to be smuggled into Zimbabwe.
Muruko kwezi nyene kwa mbere guheze igipolisi cy'Uganda cyari cyavuze ko cahagarisa barundi barenga 200 bari bahaci bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ishiramwe ONRC Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rivuga ko abantu barenga 50 bafatiwe mu bihugu bitari kure y'u Burundi ari benshi. Mu matoza yaryo rirerekana imvo nkuru nkuru ziriko ziratuma barundi baguma bahurumbira ibindi bihugu kurondera y'ubuzima bwiza. Prime mbarubukeye arongwe joshira hamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ubwa mbere hari ubukene, ubwa kabiri hakacaba beshi bipfuza ubuzima bwabo ntibaboronke kubera dusanga byukuri ubuzima ngaha muri kigo cacu atari bwishi cyane kandi ababwifuza ari benshi cyane. Imvugira gatatu nuko dusanga muri iyi minsi byukuri abarundi cyangwa abarundi kazi bipfuza iziyo nkaratasi z'inzira bita pasiporo muri iyi minsi biriko biragorana kuzironka kubera imvo zica nk'iziriya. Ishyirahamwe ryacu kibaza ko biriko biratuma nyine ubwimukira bwo mu kigero bubandanya buba mu gihugu cy'u Burundi. Nuko amasezerano amaze gushinwa hagati y'u Burundi na igihugu cya Arabia Saudite tubona umengo ishyirwa mu giro ryayo ririko rirateba gato kubera tubona ko atabarundi na bamwe kuvaya amasezerano asinywe turumva bagiye gukora mu ico gihugu kubera benshi bariko barahendwa n'ababahendesha ducano turiya dufaranga babatwara mu ivyo bihugu bababeshe babemerera ijuru ryo kwisi mbwatari hari.
Mu minsi heze ishami mpoza makungu ry'abanyakanada Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini ryari ryabwiye ijwi rya Amerika ko mu bakora ubwo rudandazwa kenshi hajamwo n'inzego za leta. Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gorubangami wa hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi bibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Ibi biremezwa n'igipolisi cy'u Burundi kivuga ko catanguye amatoza kandi ko uzofatwa azobihanirwa bikomeye. Ndetse mu mezi abiri aheze igipolisi carafashe bamwe mu bagirizwa ico caha ku giti cabo. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yemeje ko bahagurukiye ico gikorwa.
Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barunkira muri ivyo bihugu. Barafise nibigo ngo abahera mu nyigisho mugaho harabandi bababwira ko bajana mu bihugu vya Buraya cyangwa bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi. Naganda bamenyeshwe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira harabagurisha amatongo, harabagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira.
Nabitigirika none vy'abarundi baja mu bihugu bitandukanye biciye mu kinywabi canke bagurishijwe biramenyekana. Yamara ishirahamwe ONRC Weton Frere rivuga ko batari munsi 2000 ku mwaka. Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo ryiwe ryo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igaruka ku kugena igihugu gihagaze, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagaragaje imvugo itanga icyizere no kwiyemeza, ashima ibyo yashitse ko mu bijanye n'amategeko n'imirongo ya politiki byashizweho. Nkuru y'ijwi rya Amerika dushikizwa na Temistocle Mutijima.
Ku mugoroba w'uyu wa kabiri, Perezida Biden yatangaje ko nubwo demokarasi ya Amerika yakomerekejwe ariko ikemye kandi idahungabanywa. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati,
because the soul of this nation is strong,
kubera ko umutima w'iki gihugu ukomeye, kubera ko izingiro ryacyo rikomeye, kubera ko abaturage b'iki gihugu bakomeye, igihugu kirakomeye. Mu ngoro y'inteko nshingamategeko imbere y'abagize imitwe yombi, Perezida Biden yagize ati, sindi mushya hano hantu, mpagaze hano uyu mugoroba kandi nakoze nk'uko buri umwe muri mwe yakoze. Ntabwo nigeze ngira ibyiringiro by'ahazaza ha Amerika nk'ibyo mfite ubu. Tugomba kwibuka bo turi bo, turi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nta kintu habe na kimwe kirenze ubushobozi bwacu mu gihe twunze ubumwe. Aya magambo Bwana Biden yayavugiye mu nteko nshingamategeko umuyobozi wayo ari w'umurepublikani Kevin McCarthy ukuriye umutwe w'abadepite yarahiriye gukoresha ubwiganze butishyaka rye rifite mu gutambamira nyinshi muri gahunda Biden ashyize imbere. Hafi igihe cyose ijambo ryamaze, Bwana McCarthy yari yicaye inyuma ye mu ngoro y'inteko asa nk'utaryitayeho azunguza umutwe ubwo Perezida Biden yanengaga politiki z'ubukungu z'abarepublikani. Umukuru wa Amerika kandi yakoresheje uyu mwanya mu gusaba abarepublikani bazamuraga amajwi nk'abatabyemera igihe yanengaga gahunda yaharanirwaga na bamwe muri bo yo kugabanya ikiguzi cya gahunda zimwe yavuze ko izakora kuri porogaramu z'ingenzi zirimo iy'ubwiteganyirize n'iy'ubwishingizi mu buvuzi. Ati:
Fighting for the sake of fighting.
Kurwana hagamijwe gusa kurwana, guhangana gusa byo guhangana, gukimbirana gusa byo gukimbirana ntaho byatugeza. Iki nicyo cyamye ari cyerekezo cyanjye ku gihugu cyacu kandi nzi ko ari icya benshi muri mwe kugarura umutima w'iki gihugu kongera kubaka urufatiro rwa Amerika. Perezida Biden yavuze umwanya munini kandi mu buryo burambuye ku bibazo benshi mu Banyamerika bavuga ko ari ingenzi kuri bo, aho yagize ati: "Turimo kubaka ubukungu aho nta n'umwe usigara inyuma. Imirimo irimo kugaruka, ishema riragaruka." Kandi yavuze ko inteko nshingamategeko ikwiye kuzamura igipimo cy'umwenda ari rwo rugero ntarengwa rw'inguzanyo Minisiteri y'Imari ya Amerika yemerewe gufata ngo ibashe kwishyura fagitire zayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze ku rugero ntarengwa rwayo rwa tiriyari 31 n'ibice bine z'amadolari mu kwezi kwa mbere. Inteko nshingamategeko ubifite igihe kingana no kugera hagati muri uyu mwaka ngo yanzure ku kuzamura uru rugero mbere y'uko Leta ya Amerika inanirwa kwishyura. Nyamara Bwana McCarthy, umukuru w'inteko, umutwe w'abadepite, yavuze ko abarepublikani bazakomeza gutambamira ibyo babona nko gusesagura. Perezida Biden yanagaragaje aho ahagaze kuri politiki ijyanye no gutunga intwaro, asaba ko hakongerwa ingamba zibuza gutunga intwaro. Yasabye kandi inteko nshingamategeko kwemeza gahunda y'amavugurura mu bijyanye n'abimukira cyangwa ibyo byananirana, nibura ikemeza gahunda yo kongera ibikoresho n'amikoro byo gucunga imipaka. Nyamara kuri imwe mu ngingo zikurura impaka kandi zitavugwaho rumwe, umukuru w'igihugu yavuze mu magambo make ati: "Ntimukore ikosa, inteko iramutse yemeje gahunda ibuza gukuramo inda ku rwego rw'igihugu, nzayitambamira." Nk'uko bimaze kuba umuco muri uyu mugoroba w'ibirori, Perezida aha icyubahiro abashyitsi badasanzwe bafite icyo basobanuye kuri bimwe mu bibazo. Ku mwaka wa kabiri wikurikiranya, Perezida Biden yahaye ikaze ambasaderi wa Ukraine muri Amerika, yongera gusubiramo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyigikira Ukraine mu guhangana n'Urusiya mu ntambara bwayishojeho igihe cyose izamara. Ariko kandi umushyitsi wakomewe cyane amashyi n'abari mu ngoro y'inteko bose bahagurutse ntiyaranahari. Mu guteza imbere porogaramu ye ya Cancer Moonshot igamije kugabanya impfu ziterwa na kanseri ho nibura 50% mu myaka 25 iri imbere, Perezida Biden yavuze ko yatumiye Ava, umwana w'imyaka 3 warwaye ubwoko bwa kanseri y'impyiko budakunze kubaho, kugira ngo akurikirire ijambo ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ababyeyi ba Ava bari bitabiriye ijambo ry'umukuru w'igihugu, bavuze ko arimo guhangana n'ubu burwayi kandi ari mu nzira zo kubukira burundu. Perezida Biden ati: "Kandi baradukurikiye aho ari muri White House iri joro niba atamaze gusinzira." Mu ijambo ry'uruhande rw'abarepublikani rihakana ibyo Perezida yavuze, guverineri wa Leta ya Arkansas Madam Sarah Huckabee Sanders yanenze politiki ya Perezida Biden ku bijyanye n'abimukira n'ubukungu. Yamaganya amavugurura yasabye ku bijyanye n'intwaro n'igipolisi, yita politiki ye y'ububanyi n'amahanga ko idafite ingufu, ndetse yibaza niba we afite ingufu zo kuyobora. Yagize ati:
"Being a mom to three young children, w'abana batatu batoya byanyigishije kutizera buri nkuru numvise. Rero umbabarire kuba nizera byinshi ku byo numvise uyu mugoroba Perezida Biden avuga. Kuva ku itakara by'agaciro k'ifaranga ritagira igaruriro n'ibyaha by'urugomo kugera ku kibazo giteje akaga k'imipaka ndetse n'ibikangisho by'Ubushinwa, Biden n'abademokrate barabatengushye."
Mbere y'ijambo ry'umukuru w'igihugu, abasesenguzi bari bavuze ko Biden akeneye gukoresha uyu mwanya mu kwemeza rubanda imbaraga ze, ikintu abamunenga bakunze gushidikanyaho mu gihe asa n'uwiteguye kongera kuziyamamaza mu 2024. Abamunenga bibaza niba ku myaka 80 adashaje cyane ku buryo yabasha gutegeka indi manda. Jeremy Suri, umwarimu w'amateka kuri kaminuza ya Texas, agasangira ari ryo jambo rihebuje yandi rya Biden nka perezida. Ati: "Yumvikanishije neza gahunda ye mu buryo bwumvikana kandi bwihariye. Yashimangiye ukwita ku bakuze, gufasha abanyantege nkeya, imisoro iboneye no gushyigikira demokarasi. Yatumye abamunenga bagaragara nk'abadafite ishingiro. Bwana Jonathan Makarum, umuhanga mu bya politiki we, yabwiye Ijwi rya Amerika ko Perezida Biden yakoresheje iri jambo mu gutegura gahunda y'ishyaka rye ya 2024.
Tuve muri Amerika dukubitire muri Siriya na Turkiya, aho bahitanywe na nyamugigima yumvikanye ku munsi wa mbere muri Siriya no muri Turkiya, bamaze kurenga 11,000. Ibikorwa byo kurondera abo babasenyukiwe ko n'inyubakwa zitandukanye muri Turkiya biriko biba muri iki gihe imbeho ibandanya kwiyongera. Mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuganye na ambassadeur Gerard Ikebako aserukira Burundi muri Turkiya, amubwira ko amakuru bafise gushika ubu yerekana ko abarundi bari mu bisagara bitandukanye barokotse.
Kumugwa mukuru Ankara n'impore ariko ntibivuga yuko tariki zitandatu tutumvise imitingito twarayumvise ariko ntiyabaye ico kimwe n'ahandi. Nta bintu yononye ngaha mu gisagara ca Ankara.
Mu bindi bisagara aho vyifashe gute, amakuru y'abarundi baba ngaho muri Turkiya ariyo benshi bahari bameze gute, hari udukuru twabo mufise dutandukanye?
Ego, amakuru turayafise kuko twaragerageze kuva umunsi bibaye kubaza na cyane cyane gukurikirana abarundi batandukanye bari mu bisagara bitandukanye, cyane cyane ibisagara byashoboye kugira ingorane. Rero twasanze ahanini Imana yarakinze, abarundi bari muri ibyo bisagara barashoboye kurokoka. Hariho bamwe mbere ubu twashoboye gusaba ko mu kurindira ko ibintu byosubira mu buryo kuba barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze ahantu hoba hatari ibibazo byinshi. Nico gituma hariho nk'uwavuye Gaziantep, kuko Gaziantep ni igisagara cyagizemo ingorane nyinshi. Ubwo rero tukaba dushobora kumwakira ngaha i Ankara, hanyuma tukazumufasha uko dushoboye nyine, nawe akadushobora kuba nk'uko tubaye mu kurindira yuko ibintu bijya mu buryo yongere asubire iyo yavuye. Urumva rero hari tuguma turondera, hariho nk'ayitwa Malatia, naho nyene dusanzwe tuzi yuko hari abakinnyi b'umupira b'iwacu, ariko amakuru adushikira ubu twumva yuko atangorane niniya baragira, nabo nyene turabarondera kugira ngo dushobore kuraba yuko bashobore kuca ahantu hatekanye.
Uyo yavuye Gaziantep nimba tuvuga umwe hariho wabyaze n'Ijwi rya Amerika avuga ko yariko yiga iby'ubuforoma, agasigura ko baba ye barababwira ko bishobora no gufata amezi atatu ariko bashobora kubikora kugira ngo baje gufasha mu kuvura basahiritse. Ari nk'amwe byomara umwanya munini kugira ngo inyubako zabo bongere bazisanure, mutegekanye iki? Bazoguma mu buserukizi bw'u Burundi, bazoba baraja kurindira mu Burundi cyane?
Bo muri ico gihe urabona si bo abarundi bonyene bafise ico kibazo, urumva hariho n'abandi banyamahanga ikanaba n'inshuti zacu z'abanyeturikiya bo ngaha bahora biga muri ayo mashuri. Niko twamenye yuko bababwiye ko bobanza gukinjura kubera amashuri yabo yari amaze gusa nk'ayatera ikibazo, bakabona rero ko kubakingira bohava. Nibyo amara igihe kirekire, twibaza yuko batazokwemera ko abana batabandanya amashuri, bazoshobora kuraba ahandi babashira, cyane na twebwe tuzobaze ko hari hayandi mashuri bobimuriramo mu kurindira, cyane naho ibyo bitabaye nibaza ko bazorondera ubundi buryo bwo kubafasha nk'uko bariko barafasha abandi banyatirikiya bose kan'abanyamahanga baba muri iki gihugu. Akajambo twababwira nuko bashobora gukurikirana amakuru y'ibintu biriko birarengana hano kugira ngo babandanye baduha amakuru kandi bongere bafashanye hagati y'abarundi, hanyuma bongere bafashanye n'inshuti zacu z'abanyaturikiya uno munsi bari mu bibazo.
Ambassadeur Gerard Bikebako muserukira Burundi yankara ku murwa mukuru wa Turki, turashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire uko vyifashe mwongera muhumuriza nabo barundi bari ngaha.
Murakoze cyane, murakoze namwe kuba mwashoboye kutuvugisha.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntankeka ko isorushiriza. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu.
Yeah.
Bini kemurizi shabaloni fabo. James. Abrisse. Abrisse.
Nonny records.